Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 26 y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Frederic Nkundikije. Inama nkuru y'abakuru b'ibihugu byo mu ntara ya Afrika yo mu buseruko yakoraniye i Kampala mu gihugu cya Uganda mu mpera z'indwi yarayirangiye. Yarongeye Kiringo, umwunganizi mu biganiro by'abarundi Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania. Uyu munsi ku wa mbere naho i New York byitezwe ko intumwa idasanzwe mu nyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ku Burundi Michel Kafando ashikiriza inama mpuzamakungu ijeje umutekano. Icyegeranyo cya raporo yashikirijwe umunyamabanga mukuru wa ONU ku kuntu ibintu byifashe mu Burundi. Abandi bategetsi bari ku rutonde rw'abafata ijambo muri iyo nama ni ambasaderi aserukira igihugu cy'Ubusuwisi mu ishyirahamwe mpuzamakungu Gerald Galaber, ari nawe arongoye umurwi ujejwe ikibazo cy'amahoro mu Burundi, hamwe n'umwunganizi mu biganiro bihuza abarundi Mkapa. Mbitekanuje rero kwa bategetsi bari mu nama mpuzamakungu ijeje umutekano baca baganira n'abo bategetsi kugira ngo bamenye ido n'indo y'ukuntu umutekano hamwe n'ibindi bibazo bya politiki byifashe muri iki gihe mu Burundi. Mbega ku bwanyu ingingo yo kongera Kiringo umuhuza Benjamin Mkapa isiguriki. Hari ikintu cyeza agatima kwico Kiringo cyongerejwe kizohakaryo abanyapolitike b'Abarundi ko kwikebuka bagapfundika ingingo zizotuma Urundi busubira gufata inzira iterambere mu buryo bwihutirwa. Mbega ikintu mwiteze mu nama mpuzamakungu umutekano ya ONU uyu munsi n'ikihe? Ikintu mwifuza ku inama nkuru mpuzamakungu yoshikako n'ikihe? Kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi twatumiye Nyangoma Leonard yahoze ari umukuru urunani Senared, akaba kandi ari umukuru mugambwe CNDD. Nyangoma yarigeze kuba kandi umushikiranganji ajejwe intwari yo hagati mu Burundi. Mwiriwe neza mushikiranganji Nyangoma.
Amahoro neza Frederic umpaye na kanya nuramutsa Abarundi nibatunga mutso y'urukundo n'amahoro naho nzi amahoro adashemeye mu gihugu.
Murakomeye?
Ego turakomeye weho.
Nanje ndaho.
Ego.
Turi kumwe kandi na Terence Ntiraja umwunganizi w'umushikiranganji ubushikiranganji bujejwe intara yo hagati hamwe n'inyigisho zibereye, akaba kandi n'umuvugizi ubwo bushikiranganji. Muriwe neza mushikiranganji Terence Ntiraja.
Ndakora mukije meje ra Confederation Nkundikije ndaramukije n'umutaba Nyangoma Leonardo nongera mesha kuvuza yuko mutuye hano mu Bujumbura mu Burundi kandi igihugu gitekanye kimwe bano n'umutekano muri bo cyose mu makomune yose n'intara zose zo Burundi.
Murakomeye namwe?
Yego turashimira Imana kandi ibintu bimeze neza.
Yego me turi kumwe kandi na Idefonse Rugema umurundi aba mu gihugu cy'Ubwongereza. Mwiriwe neza Idefonse Rugema.
Mwiriwe shingana ngundi kije nkaba ndamukije nabo bashinga naye tugira tuyage.
Murakomeye?
Ego tumeze neza turashimira Imana.
Yego mereka dutangure kuri mwebwe nyene mushinga naye Defense Rugema mu nama y'abategetsi bo mu ntara ya Afrika yo mu buseruko bara izi nama nkuko mwavyumvise mu ndwi iheze, bakaba rero barongereje ikiringo cy'umuhuza Benjamin Mkapa mu biganiro by'Abarundi. Icyo kiringo ku bwanyu gisigurike?
Ego icyo kiringo nibaza yuko ikibazo nyamukuru n'ukuraba yuko umwanya umaze gutangwa kugira Abarundi baganire umwanya warakoreshejwe mu nzira nziza, mu nzira yo kuronderera abanyagihugu amahoro, kuko ubu nibo bababaye cyane uko ibyo biganiro biteba, niko ingorane zibandanya ziba nyinshi mu gihugu. Ibyo rero murazi yuko hariho abanyapolitike bari bitwa ko serukira abanyagihugu aribo bari imbere kugira baganire. Hanyuma rero ibyo boshika ko nibyo abanyagihugu nibo babahanze amaso. Icyo kiringo rero bongeye uwo mushinga naye Mkapa nibaza yuko nta wuzi neza yuko ari kintu abanyagihugu bashobora kwizera kuko abanyagihugu basana iyo ndiko navuga abanyagihugu ngaha muribuka yuko hari abarundi ibihumbi amajana ni bari hanze y'igihugu abo bantu barababaye cyane abo bantu rero nico gituma abo barundi bene wacu nico gituma twovuga yuko ibiba byose byoba ari uko bashira imbere ingorane zabo bakaraba ingene bava muri izo ngorane
kubwanyu rero e defense rwima ico kiringo nta cizere kibahamwebwe ko ubu hazogira ikivuyemo
ico kiringo urumva byose biva ku ku bushake bw'abashaka kuganira ahanshatse kuvuga ibibazo dufise mu Burundi n'iby'abarundi nitwe twategeza kwitorera inyishu kuko nitwe tuzi ibyo dupfa ibyo cyo kiringo rero cuwo mushinga nahe mukapa n'umunyamahanga dusa nuko umenye ingorane zacu turiko tuziha abanyamahanga kugira badufashe kuzitorera inyishu mugari kibazo
aho ni wowe hari kibazo gihambaye mushinga nahe defense muri ko muvuga ko ibiganiro yitunganijwe ka bihagarikiwe n'abanyamahanga bitoba bitonyaruka nkuko ibyo biganiro byo biri hagati barundi
nsinda byibaza n'ukuri kuko abarundi turacafise ingorane yukutabona ingorane zacu co kimwe muburaheje kumviriza umushinga nahe Terence na Iraje avuze yuko ngo amahoro ari umusasagara mu gihugu igihugu gitekanye ariko rero mukamuzi abandi bari hanze yego twegwe twaje dusanze si hanze kubizongo ari n'izitaraba mugabo harabandi badusanze hanze kubiri zingone ziguma ziyongera mu gihugu ivyo rero nibaza yuko ikibazo nyamukuru ingorane z'u Burundi ntituzibona co kimwe ivyo rero ni ntamba bikomeye
ico ni kibazo
nico gituma tubona yuko ikintu nyamukuru nico uko huboneka uburyo abarundi bavuga ati arabo bavuga ko bari bwafise amahoro arabandi mubona yuko bari mu ngorane zitagira uko zingana hakaboneka uburyo n'ukuri bicarana tukavugana ukuri tukavuga igituma izi ngorane zama zigenda zigaruka ntiduzitorere
inyishu uravuze ikibazo gihambaye cyane
rwose akarindira ngo hariho bamukapa babonge bibiringo ngo hazoboneka inyishu yewe nibaza n'ukuri yuko inyishu izova ku Barundi
uravuze ikibazo gihambaye cyane rwose mushe nka defense rugema ikibazo
ngo byose bizova hanze
muravuze ikibazo gihambaye cyo kuvugana ukuri ico ni ikibazo gihambaye cyane rwose tuhava tugaruka ko ariko imbere yaho reka tubaze mushe nka Nyangoma icizera afise cico kiringo congiwe umwunganirizi Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania tugakwijamo Nyangoma yo nawe
urakoze kuri ico kibazo Frederico twarumvise yuko inama nkuru y'abakuru b'ibihugu baronguye ibihugu bigize yase bagize inama igirana hirya y'ejo hanyuma barongera mu ngingo bafashe n'uko bongeye ikiringo umuhuza kugira ngo abandanye agerageza guhuza abarundi nyakubahwa Perezida Mkapa igituma babigize ngira ngo nta n'umwe atumvise yuko umuhuza yari yagombye gutanga imihoho hanyuma baramwigingira asubira kugumaho kubera iki yarabivuze muri raporo yatanze yuko mu bo ariko arafasha kandi abyemerejwe Rugema avuze ibibazo bizotorerwa igisho n'abarundi nyine nitwe tuteza kuganira hagati yacu rero aba ariko arafasha twebwe abarundi hariho abamugoye abansi kwitaba ibiganiro canke babyitavye bakaza ntibagire ico bashika ko bagaburagiza abandi kuganira aho rero novuga hanini ni leta ikindi babitumye cyabitumye nuko ibibazo biracari byose nta kurimira rero kugwiri ngira bagombye gutanga umwanya basubire bagerageze barabe yuko leta iriho mu gihugu ubu yuko ikebuka abandi bose baricebutse ikitaba ibiganiro ibibazo biriho nabi hakane wo nyakubahwa mwatubwiye akora mushagaje bw'intware hagati kandi ajeje bya patriotisme kwigisha urukundo cyane cyane rwaruka rw'igihugu iyo kwirengagiza nta ndawishye umwotsi inzira ikirasha yabivuze rugema abantu bariko barahunga ibihumbi amajana abandi bapfa
kwitaba muze muramenyesha ngufi ngufi ko muri batatu hanyuma
mvuga ngufi ngune ko nderekana yuko ibibazo biriho nta mahoro babura mwaramaze kumva agenda mu mazi iminsi mwumva iterabwoba riri mu gihugu cyo gufundika abantu ngo bazotore ego ngira nta n'umwe utumvise umutanteri wi muri komine gasho ibyo yavuze ati
Utazotora ego nuko menye umutwe n'ibindi.
Ego icambere mu kuvuga kugira bavugane ukuri nuko bemera yuko hari ingorane utemera ko hari ingorane muzoshobora ico nico niko kuri kwa mbere twatuza gushikako ikigira kabiri harya mu biganiro nk'ibi kugira ngo bitere imbere bigira ico bivuyemo nuko cane cane uyitwa kwavuga kwakomeye uwo kandi akomeye ni leta niyo ba mbere bagira intambwe ya mbere bati twebe turabona yuko twaraga hirya no hino tubona yuko bikenewe ko tuganira koko naba tutavuga rumwe si ukuvuga kuganira gusa n'abagenzi n'abakunzi aba wibaza ko mudahuza aba baba upuza uti njyewe ngira ndabumvirize tuganire niho n'ukuri gushobora kuboneka kuko igihe twaganira i Arusha gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri murabyibuka twaramaze amezi atandatu dushwana n'ibiki hafi ndetse umwaka ariko turahava turabona yuko turaba dusa abaje i Arusha ari abarundi bose abantu baremera rero kubwizanya ukuri hajya amasezerano yo i Arusha si byanditse cyane cyane na gasima akageso kavuyeyo ko kuganira ko kuvugana ukuri birashoboka kuko twarabyigeze igihe n'utangishwa ko twavuze ukuri kweri twaraguseruye mu biganiro by'Arusha nicyo gituma tutashaka yuko uko kuri kwari kuraboneka hagati y'Abarundi gusubira inyuma
ikibazo cyo kuvugana ukuri ikibazo cyo kuganira hagati y'Abarundi ni ibibazo tuhava tugaruka ku mukanya ariko nashaka mbazi mushya ntahe ntahiraja Terence atubwire niba nawe icyo kiringo afise akizera ko muri iki gihe abarundi bazoteba bagapfundika ayo masezerano y'amahoro ika abarundi bakaruhuka araba ari hanze bagatahuka ika n'urundi bugafata inzira y'iterambere duga kwijamo
murakoze cyane murakoze ikibazo muti mbega ikiringo cyongewe umuhuza mukapa mbega gisigurika ubwa mbere gituma abavuze kuvugana ukwitura abarundi n'ikintu cyiza cyane ikindi nuko tubanza tukemera yuko hariho ibiganiro byabaye mu gihugu kandi cyane cyo bishika ko aho abarundi barenga miliyoni cumi baserukiwe n'abantu batari bake benshi cyane abarenga ibihumbi mirongo ine n'umunani ku bihugu intara ibihumbi mirongo ine na bitandatu mu rwa komine harimo iki kiringo bazi ko ikibazo cy'uburundi kiri mu karere ka Afurika y'ubuseruko hanyuma kandi akarere ka Afurika y'ubuseruko karashoboye kwitunganyiriza ibyako aricyo gituma nibaza abakuru b'ibihugu n'ibyo bihugu byo muri ako karere muri inama yabo igira icumi n'icyenda yabaye kuva ku igenekerezo rya mirongo irindwi n'umwe kugeza ku rya mirongo irindwi na gatatu ruhuma umwaka basabye ko umuhuza Benjamin Mkapa yobandanya kugira ngo kumbure asozere ku tubazo yaba yarasigaje kuvuga rero ngo ntacyo turashika ko ku byiciro bine amaze kugira bibaza ko atari byo kuko mu biganiro biheruka muri azi yuko wenyine mu Rwanda ikomeye raporo yatanze yemeza ingingo nyinshi avuga dushika cumi n'icyenda avuga ati ibi nasanze mwese impari zose mwabihuriye ko bari kureba twari turi hariho n'ibindi yavuga byo kumbure bishika cumi na kimwe by'ibibazo kumbure tutahurira ko ariko n'ibyo ku ruhande rwa leta twe twari twaserukiye twasanze mu ibyo bibazo bishika cumi na kimwe yavuga tutahurira ko ibishika icyenda bitomoye kandi tujemera nuko gusaba nyine yarambye gufata raporo yiwe hanyuma murumva yuko igice rimaze kuba hari cyabe cashitwiko bamuhaye ngo kagiye rero kurumbura akavuga ati ngaho kangonongo no gasigaye byonezo bikagenda gute bikagenda gute hanyuma nuko nibaza bimeze n'ibisanzwe hanyuma kandi na cyane cyane ko mu byo leta dusaba turamusaba ko rituri duhakana ibiganiro kuri tashaka kubandanya turaba kwishyura no kubandaniriza naho atoba yarushaka abandi Bujumbura canke mu gihugu kugira ngo aduherekeze mu kwitegurira ayo matora urumva rero hanyuma ikindi nuvuga mbone ko hari ikibazo gikomeye aha bavuga bati leta yagoranye ntabwo leta yagoranye ku isi nzima mwese murabizi yuko iyo umuntu asohoye umuheto mu kuvuga ibigwanisho agomba gutembagaza ubutegetsi ku ngufu yafashwe ingene bigenda iyo yirutse agomba arondekwa n'ubutungane ikibazo rero harimo abanyamahanga bari babafashije bakoranye nabo bakaca bagomba kubagira bera mwarumvise muri Kirikiya bagomba gutembagaza ubutegetsi mwaraza aho byo kugira mu bihugu byose imanza baciwe n'ingene bimeze kandi aho ni ku isi ikavuga iti dufatira abantu bose icyo nishaba ntayiri ntama mirimo
ari kibazo
bashaka kwigira intama kandi bari mu bagomba gutembagaza ubutegetsi bamwe barafashe baraciye ububanza abari bashaka kwicuma hariho abantu batarenga 34 barondegwa n'ubutungane abandi barundi bose niba badufatire abantu bari gutungana iyo bari baho gutungana ubundi baciye urubanza cyangwa nyine bafata baciye urubanza
ariko
bidaca bihera ikibazo abarundi barimenyeye kwama bihe gutegetsa ku ngufu baca bigira akamenyero
reka ndabasabe bumpe inyishungu fingufi mushya ntahe
ngo bicare bakoze ibyo ariko abandi barundi bose bafite dutandukanye
inyishungu fingufi murabe ku masaha muze muragira umuntu tumwe ku nyishi muzaba mukoze kugira ngo turabe ko twoshobora kuvugana ku bibazo byose dufise ego hari umushyana nyango mayavuze ikibazo gihambaye cyane gose avuga ko leta ari ikomeye ariyo ikwiye kugira intambwe ya mbere igihe cyose hari nk'ibiganiro nk'uko muyizi mu bahinga banonose vyereke ibuga ibiganiro hariho bavuga ko kwari gutora inyishu hamwe wese umuntu yumva ko yatsinze ariko gushika ubu nibaza ko bari mu biganiro bose bafashe inkingo yo kugira ngo eka twese tuburiremwo reka intambwe leta yogira muri iki gihe kugira ngo muri iki kirengo congerejwe haboneke amasezerano y'amahoro ni iyi kubwanye
leta ntiyigeze hakwira intambwe nakubere ko n'ibyo yise diligence yo tumvikana ko gushika iyi saa tatu ibibazo bibiri leta yabyemeye none se ukivuze yuko umuhuza yari hawe ko raporo ituze mu byo yashyigikije bakuru b'ibihugu yabishyizemo ko ni muzo yise ko tutumvikana ko leta ibyemera kuko urwo rwandiko rwo kwemera muri ibyo yavuga uretse 19 avuga bose bahurira kereka harabaye intambwe ikomeye sinzi ko ariko yabitanze ko raporo hamwe yaba yabitanze ko raporo aho basigaye ibibazo bingahe kuko yarayunguruye wenyine ibyicaro bine yari amaze kugira arerekana neza utwo twa dusigaye kunonosora leta twavuga tuti utwo dusigaye twabahaye ikaze tubashe kutunosera n'i Bujumbura tukaduheraheza no kuba dushaka ibiriya bikabandanya ibiganiro mugabo kitabuza ko igihugu kibandanya kibaho kizeye yuko abarundi baguma bakora imigambi y'iterambere leta nyine ku intambamye ahubwo habaye intambamye n'abantu bagomba gukora icyitegetse kugwa ku isi aho ufata umuntu yasohoye ikigwanisho mvuze ko mishaje kandi leta yagombye gutegurana n'ubutegetsi atabo byabaye ku isi nawe muri Amerika bidashoboka ntabwo rero babaye intambamye abantu bagomba kugira icyo bita impunite bipfa kudahana ibyaha bagaca bandika impunite mu byo basaba kandi kudahana nta kintu leta yigeze yanga mu biganiro kwicara n'abarundi bose atari ukivuga iti dufatira abo bantu banirwa n'ubutungane ndabwiz'ubutegetsi tubahane abasigaye bose twicare ibyaha bihanwe ariko ibiganiro bibe bisozegwe atari uko naho mubavuze yuko bugura ubushe bwose mu Burundi ubutungane bugahagarara kugira ngo inkozi z'ikibi zitameze zivuga ngo ndakore ibikaye nshya nsaba ibiganiro ibyo ko bari gutesha agaciro ubutungane gutesha agaciro imibereho y'abantu no kutubahiriza amategeko indaba kudahana ibyaha
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Elize mwenda kuri yo mwiriwe neza
iwe neza
muri hega Elize
ego ko uno mwanya ndi mu gisagara cha Bujumbura
murafite ikibazo murafite icyumviro duga kwijambo
ego nagomba mvuge kuri iki kintu uno munsi utego tuganiraho
ego
nagomba mbaze kwanza mushikana ya Nyangoma ega ikibazo cha mbere ndakiroye cyo kwa Nyangoma nagomba mbaze ega Nyangoma wewe uhunga utanguza umuhari ndende kajya mu ishyamba wari muhunze bahageze kwica umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye. Bega abamwishyuye kijya gihe uno munsi hari abo bakidegembe bega uno munsi monumenga uno munsi nibo muri kumwe ngo muri kumuharanira ngo amahoro mu gihugu. Bega byagenze gute mukundane kandi ugamba ari bo babateye guhunga? Bega uno munsi urabona abo babateye guhunga bwa mbere yuko aribo bashobora kuza imbere mu gutora inyishu z'ibibazo biri mu Burundi uno munsi. Ego ikibazo cya kabiri ndakibabeza kwa umushikanahe avugira ubushikanahe bw'intwara yo hagati mu gihugu Silasi. Ego nabona mubaze nimba tutihenze yoba yarize ikintu bita confidence batare nimba yaracize. Mbega hari ahantu hize yuko kigeze gitora inyishu hanyuma intererano nagomba mbwire nyene Terance njyewe umunyagihugu mutoya idogera leta cyane kuko iriko yita mu bintu idashobora. Ikibazo gihari si ikibazo cyavutse mu 2015 ikibazo gihari nicyo n'ubundi hariho abantu abazungu novuga abazungu bashaka kuguma bafasha abantu bateje ibibazo mu gihugu kuva mu myaka ya 60 mbere na hambere yaho bashaka yuko aribo boguma novuga bafite ijambo mu gihugu. Rero igituma mvuga yuko ibyo leta iriko yita umutego ishobora kukemura ikibazo gihari ahubwo ntiraba ingene ihindura ubutumire ukuntu ubutumire budotegurwa bongera ibwire n'umuhuza mukapa kuko sinumva neza yuko odifax yatanguje imigumo ku 93 akaba n'ubu yahagarutse mu 2015 nabo yatembagaje ubutegetsi yuko aribo bazotera inyishu ibibazo biri mu gihugu.
Murakoze Elizere ka dutangwe ku mushikanahe Nyangoma ikibazo mwabanje duga ku ijambo mu kanya gato mushikanahe Nyangoma.
Ego abuze yuko narunze nkashinga CNDD murabizi iyo irongoye abo n'abantu biyongoye kuri CNDD bacabiyite kino kintu bise CNDD FDD ako nakaciyemwo. Rero abagira ati hariho abagandaguye Ndadaye batumye hadukugwa mu gihugu hanyuma avuga yuko ngo abo twaba turi kumwe ariko icyo ndavuga ko ubu abari ku butegetsi nabo barongoye uwo mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD bamaze imyaka 13 ngira ngo biharije ubutegetsi bw'igihugu. Nari nzi yuko bari kuba baratanguje imanza kugira ngo bashobore gufata abo bose bakoze ishado mu kugandagura umukuru w'igihugu Nyiricyubahiro Ndadaye Melchior. Ahubwo icyo kibazo wewe rero Elize umbajije n'ugitumbereze ukibaze cyane cyane abo bari ku butegetsi bafise inzego za leta bafise ubutungane bushobora gutohoza bugashobora gufata abo bose bafise uruhara mu kugandagura umukuru w'igihugu Nyiricyubahiro Ndadaye Melchior. Ibyo nabyo by'abazungu n'urwitwazo. Abadiktateri benshi muri Afurika iyo bashwanye n'abazungu babashizeho nyine ubura baca bavuga ngo abazungu baduteye ibibazo kandi si ibintu byakanye nta wese ubya kubimenya. Ingorane ibihugu byakoroni ibihugu byo muri Afurika byaduteye bigifite ingaruka mushika n'ubu ariko ntitukama tuvuga ngo n'abazungu n'abazungu. Abazungu si bo bari kubarirukana abo bantu bahunga barenga 1000 hafi inusu y'umuriyoni bari hanze. Ibyo ntibyakozwe n'abazungu. Ibyo rero bifite ingorane ukagomba kwihinurira ku bazungu aho kubanza kubitorera umuti aho ni ukuyihenda cyane.
Ego mereka tubaze mushanahe Terence Nayiraja agirisha avuze ku byashikirijwe ku kibazo cyashikirijwe na Elize ngenda kuri
kubera hari akanshi iki bintu yavuze ngo yoba yarize nicyo ntakurikiranye neza ugasubira mu gatoya cyangwa ukasubiramo.
Yari yavuze ko woba warize ibintu byerekeye gutora inyishu z'amatati akaba mu majambo make avuga ko leta ari kuyita mu mutego ingorane zatangwe kuva kera ingorane z'u Burundi akaba asaba yuko ahubwo akabasaba ko
kiwe nkuko bivuze ingo ya leta ntivuga yuko iyo yaje tumubwiye cyane gatatu bivuze cyo twashe hayo na maraporo amatayo bagiye bandika ngo ingorane ubungu bwatawe kujya mu ngo yare mu 2015 oya nibaza ko nyango makuzo yatone izuba azi ngene zagenze namo kaba yabonye mu myaka yarenganye nta numwe atazi ingo yaje ubundi zatanguye igihe abandi bandi kwikukira haganaguwe ifungu yo kwikukira kwa gasori nta numwe atazi ko ibara ryaguye mu 2035 igihe zaganagura abashinga bateka bose batowe na hano matari jawa ilimida kabili aho nyaga mafuga wa hunga wejo hundi afangu wa shama jane alavi idiwe nene ama kwa hundi bao ni ilimida kabili hapa munga la yavuru hapa na hali heshi jari kuhikirai ibi humbra yumurio ni mbuzu ni nangi nago wa hunze avandi wakawa wakichwa ibi nago ilimu kiku chose iya machari kima zumusi tuko tunamuga chivyo ibi nago alimu kusevei washitu masezeno ya rush kwa hundi baru vikanye ibi nago alimu masezeno mashasha kentu ya tawula kwa masezeno na rahari ahugo tihotu ya shira mungi ogute omugusevei likula vitohoza ujie giranya na wako kwa gina ilu munani njiga na marangara ichaya nagasa tukawa ya kahumera unwa la vili aho nyango mavuga yo sumuki bahuze yatwaye n'ubushikiranganje bwo gutahukana ibintu bishogire imyo komeshana niba bimwe bihugu kwinda daye arabije ari kurikiranye arabona abantu bakiye beje ubundi bahuze 2015 kuri rya kuri kigombe kuba aha rero mugoze ko tureta ico kibazo nagira guhereke ko mu Burundi ni je rero cyo guhindura ingendo none ko hagiye hari amakudeta abandi badikubita abantu bica abandi bahunga bishe tubara niko nyene n'umwe munsi bayikubite ngo dusha twicara n'abantu bibicare ku bibazo mugabo inkodiki umwicanyi asa igwanisho agomba kwiga gutegeka ku nguvu ahanga n'amategeko ivyo nuko iteza kugenda leta rero ntavuga ngo yihenze icyo kibazo ngo iriko birakogwa iriko biregeranya intara bamaze heri intwaro binogo birenga ijana bagiye hehe za muramba wari za makamba reka ukuri kuzumenyekana ababikoze n'amakuba urundi bwabonye n'abahunze nyakuri uko bangana nabishwe kuvuga ko kuri dosiye yewe ntiwoza kudebagiza abantu bagiye zo 2015 abo bundi bakaya cyane kubera kufudeta ngo yasohotse yego bafite kibari ko baratsumira amatora yimirije ivyo bavuga barabizi leta rero mu gutora umuti yabizi bavuga bati niki kibazo cyeje ubundi ico cyo kiratomoye bavuga bati leta ivuga iti fata abapochiste mu baduhereze abasigaye bufite ikibazo wese twicara abarundi baraganiri barafise abo bashitse abanyapolitiki hari ibyo bashitse ko na mukapa yaremeye byinshi nibyo bamaze gushikako mu bundi yarakoze nabo muri ibyo bicaro bine n'ivyo yavuga ngo biranyuranye he turavyemera abatemera ko atari ibyo n'ubu tumuhaye ikaze naho w'ibujumbura hari ibyo bisigaye babiheraheze n'ukuri ibintu biri ku murongo ariko biragera neza yavuga ngo imyaka 13 hari byashize umuntu wa severe uri kurakora bijyanye n'abandi iyo rero niba dakotohaje muri zitanira za sahaza za sahaza bavuga harimo n'abagize muri kuri tayo kuri muhishe ndatayi hari igira we
yego me
se kuvuga ibyo ku radio ari izi kandi barahari kandi bari kumwe nabo
yego me
niri barabihaye umutamanyango batwara turamubatura muzi ariko tuvugana kuri rero ngaha
yego me
kandi
Nika wala kanya kajiye mshia nae transe mhiraja Nika mshia nae defonse rugima Ikiwa zo chanyi bidego wifuga ku Harawa nyama hanga Boba Bisuka Mvijereke Vigani mvijera warundi Boba Bahira Tafuga rungu na leta Mwebwe mwifuga kui
Gome Ibu zose ni waza Izongora nezu kui zukwikeka abanyamahanga cyane ku kuvuga yuko bo babisuka mu ngorane z'uBurundi rero nibaza yuko n'ubu kibazo ndakigarutse ko nuko abarundi turamaze gufata intumbero yuko menga intumbero macakubiri sinshatse kuvuga macakubiri y'ubwoko mugabo mu ingene iyo hatwaye umugwi umwe usanga ugomba gukumira abandi ibi rero mu gihe abarundi tagize urunani ngo tube abarundi ivyo z'ubwoko ngo tubishye ku ruhande kuko nubwo bwoko nta buzi yuka ibwo kugira twibuke kuba abarundi nibyo bintu bitabaye tuzogira ingorane tuzokama turi mu ngorane kuko nk'icyo kibazo bavuga ati abanyamahanga igihugu gitekanye abanyagihugu bashize hamwe iyo hagize uwisukamwe baramugwaniriza hamwe ubu rero hageze aho abanyagihugu abarundi bamwe bavuga bati abanyamahanga bashigikiye urundi ruhande rw'abarundi ibyo bintu ni bintu bibi cyane kandi nibaza yuko cyane cyane twamye tubigaruka ko leta itwara niyo nkuko umushinga na Nyango mayivuze niyo ifise intambwe ya mbere kugira itore inyishu kungorane zihari kuko iyo abanyagihugu bataye igihugu isinzi ry'abanyagihugu ahanagira ndabibutse yuko ku ntwaro zose zabaye mu Burundi nawe twari bigere tubona abarundi isinzi bahunze igihugu nk'uko biri ubu naho byari bwa kabi harabaye ingorane turabizi harabaye ubwicanyi harabaye iki mugabo leta ntiyibuke yuko ifise abarundi isinzi bari hanze y'igihugu ubu leta niyibone yuko hari inzara mu gihugu inzara ibabaje cyane kubera murazi yuko amahera ingene yataye agaciro ubu nta muntu akizana ubutunzi bwiwe mu gihugu cy'u Burundi ubu murabona yuko ibintu sinzi mu turaganira n'abari hagati mu gihugu bakakubwira umwembe wama ku giti kiri Bujumbura ubu bw'ibihumbi bitatu
yegome
ibyo bintu bitarasoni urumva rico nashaka gushika ko ngaha nuko tworaba neza ingene abarundi tubanza gusubiza hamwe ibyo byuko harabatwara baguma bagiriza abari hanze kudeta cyangwa iki nibaza abo bantu bari kurushi kandi ukuvuga n'ukuri niki murazi yuko mu Burundi amakudeta amaze kuhaba n'igishyo urumva rero ntitwofatira nitwoza turafatira ku ngorane tugezeho ngo twibagiriza kahise rero niyo navuga nti tuvugane ukuri turabe igituma nizo kudeta ziguma ziba
ikibazo cyo kuvuga ukuri n'ikibazo gihambaye ndabona ko kiguma kigaruka umwanya wose ariko reka tubanze duhe ijambo
urumva rero aho icyo kugira dusozere nagomba mvuge yuko cyane cyane ku ruhande rwa leta ari uko bogira intambwe ya mbere bakaraba iyo abantu bari kubaraganira umwe agira icaheba uwundi akagira icaheba bagahuriza hamwe nayo urabona ubu ingendo ihari umwe agumiriza hari ati ngasi ndahava ashaka kuganira n'uwashaka iyo hageze kuganira naho ukamenga bazi ibibazo baganira ibyo ari byo ibyo bintu byo kudondagura ibibazo byo kuganira si byo abanyagihugu bakeneye
ibyo ni ibibazo bihambaye cyane rwose muri kumurashyikiriza mushyema he
Defense
Rugema reka turazigira kwa ko mukanya kandi ndabasabe muze murampa umuntu umwe muce muri aba ku isaha mutanye inshuzi ekazi zitarenga umuntu umwe muzaba mukozi reka ariko tubanze duhi ijambo Elia Sengi yumva mwiriwe neza Elia muratwumva ndabona telefone ya Elia itari itaboneka cyane gose reka tugaruke ku mushya ntahe Nyangoma hari ikirego cy'amashagarutse leta ikunda kugushikiriza muri iki gihe ivuga ko ariho abashatse kugira ku detayika n'abanyamahanga bari ko rabafasha muri iki gihe abo banyamahanga akaba ari watuma abo mu migambwe itavuga rumwe na leta bagabanya leta badashora kuja kwicara hamwe n'ubutegetsi ngo baganire bavugana ukuri nk'uko byamye bitegwa kamo muri kiganiro duga ku ijambo musubize kuri izo birego
urakoze bari yenda cyane gose ubwa mbere hoho kuri abo bagize kudeta mbe murabye yuko hariho rero abagiriza yuko iyo leta nayo nyine yavuye muri kudeta y'ugusenyura ibyo shingiro Nkurunziza yahindura yihamanda igira gatatu adafitiye uburenganzira murazi yuko ibyo biri mu kibazo nacyo nyine byatezwa kwigwa ibyo rero
ariko mushyira nta Nyangoma murazi ko hariho sentare yo mu Burundi kwirikirana ibwirizwa bashingiro murazi ko yaciye urubanza kuri icyo kibazo aho ntimubahiriza ubutungane
turazi imanza za ngondagonde zicibwa ngaho hirya no hino ariko rero kuri z'abanyamahanga abantu bakunda kwitwaza nibyo abantu kugira nk'uko Rugema yabivuze mu buryo bw'ucose igihugu abanyagihugu badafise ubumwe abanyamahanga baravyisukamwo haba ku rugero rwa Afurika haba ku rugero rw'igihugu
cyacu ubwo bumwe rero urakenewe mushyiga na Nyangoma
nico gituma dutegereza gukora ibishoboka byose kugira ngo abarundi bose basubire hamwe basubire bumve yuko ari abarundi
egome
kako tubize tugiye mu biganiro imitima iri munda imitima
iri hamwe nivyo
bahuze bose none je hari kudeta nagiyemo none ubona gute ngiye nshobora guhunga igihugu cyanze cyanze
Beka mukanya turasaba mukanya mushyana nyangoma turasaba mushyana teransagire ico yishye kuri ico kibazo mushikirije ariko reka twanze duhi jambo Gilbert muri neza
Midi wose
izina gikirundi ninde
ni ori mbere
murafiki kibazo murafiki cyumviro
ni nererano
yego
desha akuvuka ku kumuza abarundi mukapa umuda w'abarundi mukapa akazira karangije mu bisanzwe rahegeje gusa hari abantu bamwe bakiriko baramugora arabo nyine banyangoma bibereye hanze hari bindi ngoma bamusaba ko yoshira mu ngiro mbwa bisadopa bikunze atashaka kubasaba yuko ubwo bota uko tukubaka igihugu tukategura amatora y'ibihumbi 2020 Giranga tagende neza bake kwa bavuga yuko leta dufite atari twitoreye bakuje bintu kuri bakore mu mutwe
murakoze
gatya no kanje kara ko murakoze
murakoze Gilbert ni hori mbere reka mushyana ntahiraje amugire ico muvuze kubishikirijwe na Gilbert ni hori mbere ariko muce mwishura n'ikibazo nyangoma yabajije mukanye gato cyane rwose urabi kwisaha umunota umwe
reka nokora ko ari ibintu bavuze by'ibiti by'impunda atari byo ngera bigaruke ko nagomba gushimira Gilbert ko ze yaratanze ibyo barabizi arabizi yuko Sentare y'Ubujumbura cyo rubanza niyo mu kareka Afrika y'ubuseruko numba zose ntibazemera kubera abazaye manyanga bakoze hanyuma mu nkungire iri de force ndamuha umuco ibiti yavuze ngo niho abihunga abantu benshi umuntu uri mutumwe umenyesha makuru ishamba yavuze ngo abatu n'abatutsi arusha iranditse inyere bagabo ubutegetsi biratomoye kiriba nabisigura usanzwe mubizi kandi ibyo zubahirizwa ico ni cyambere ivya makuru guhita byitwaza nuko bimeze icyakabiri nashobora kuvuga ko ari abantu bagihunga mu nkundire kuva mu 2002 gushika mu 2012 hahungutse abarundi bangana 5,523 n'abantu 82 bakiwe na sel gushira ko abarenga 45 birukanye mu karere uteranije ni 631 n'amajana 8 n'abantu 82 hari habarenga 1,300 itari yatanzaniya dukenukira cyane yahaye ubwene gihugu ubu bamaze kurondoka ushize ko n'abantu baba hafi 180 agacepa vuni bagihunga abantu birababaje birababaje kuko abona abantu bake barahunguka muriko mbaregera agacavuga ngo ntibagihunga abantu ngo bashike amajyane umwaka ibyo sivyo yashikirije kwari gutanga umuco no guhashyira ibihano ndiko ndakubwira uzobisangayo uko n'ukuri kugaragara nago mva twumvya ntibave bahendwa leta yatahukanye kuva indwara zabaye uretse ibi uretse abashasha bagiye bavagira bidoyuka kuzana twebwe ni ukuvuga yuko yatahukanye abantu barenga 180,000 bari bahunze cyane ahiburasi danse ngo bagumyeyo abaheze mu Bubiligi abaheze muri Amerika n'abagiye ahandi reba takwiyo dosiye rero n'ukuri kugaragara kuri ibyo bidukorane mu nkuvu ku byabaye mu Burundi hanyuma nishobora kugomba gutanga ku muco ikintu cyo bariko baravuga bati ngo leta ngo yashyizeho na kudeta nyangoma wenyine niba ari umudemokrati aje kugaya abanyagihugu batoye inzego zihari ubu aba rero munafotora kivuga uko sinibaza yuko yiteze ko bazomutora mu 2020 ivyo nakamara amaza leta yo mu mategeko yemewe n'isinaboni akare kafi kari butoro karabyemeje amasentare yo hanze baragiye baratsindwe ivyo gusanzwe mubizi kuvuga yuko leta yari mu Burundi ariko kugaya abarundi kandi abarundi burya ingufu zabo zihariya mu isanduku mu matora kandi n'uburi ko bizogenda
ibyo
nagomba kubahereza abantu baciyumvira ibintu bene ibyo ndi kuzana gatoya niko bimeze kandi umuntu yibaza yuko baraza barasohora amabuye bagira bakuvugeta batabishyira ngo ni ibiganiro ondwa kasero mit tudahinduye ingendo n'umuhuza muri icyo gihe bizomugora nawe n'icyo gihe bizoyigora niko bizogenda ndakubwije kuri kuko ubundi busabagenzi bufeshe uti nanza ni kwica abantu twarose umwimbu kwiwe abuze ibintu by'indara n'ibindi
ubwo
turasegereza n'ibiharuro cyari yasohoye si ibyo twarabyamije muri leta kandi niko bimeze ubu ifungurwa nijya nawe
ndabaguhunguka
n'ubu guhera mu kwa mbere twakiye amajyana 365 mu kwezi kwa mbere ubu tumaze kwakira abarenga 5,500 n'ubu ku wa kabiri
ejo tuzokwakira kongwa kuwa kane tuzokwakira indi yakirwa ya mabanda abarundi bariko bataha mu Burundi ahubwo duhamagarira na mutamanyangoma nta butumire wikomaronde bamurondera natahuke dufasha ikubaka igihugu
ego mereka murakoze rekare du imbere ku hijambo umushe nahe il defenseur gemareka twanze du hijambo Philbert muri neza
mirewe
izina gikirundi ni nde Philbert
oye sinjewe ntabwo ndi mu Burundi ndi mu Rwanda
izina gikinyarwanda ninde
nitwa ndayambaje
murafite ikibazo murafite icyumviro
ni igitekerezo nashaka guha abavandimwe b'abarundi
yego
nibyo byose birirwa bajya nk'impaka ngo umuhuza ibiganiro n'iki abarundi nibabanze bagira umutima woroshye bo hagati yabo bakundane nibamara gukundana ibibazo byabo bizajyaga naho umwe arajyaha akumva niwe ufite igisubizo cy'Uburundi ndakaba ari ufite igisubizo cy'Uburundi aba banyagihugu cyane cyane birengagize abanyapolitiki ko abanyapolitiki bo hagati yabo barapusanya bashaka ubutegetsi abarundi bato bato nibo babigoma babare ibihumbi biri hanze hanyuma wumve ngo abarundi ngo umwe ati turashaka gushyira ibintu ahabona hahe umunyagihugu muto niwe wenyine uri kubigwamo babanze bumva icyo murakoze
Philbert ndayambaje impanuro zisa ni zashikirijwe kandi na defense rugema reka kuri mwebwe nyine defense rugema mugira icyo muvuze kubyashikirijwe na Gilbert niho imbere reka muce muja mugira n'icyo muvuze kubishikirijwe n'umushyira nahe Philbert ndayambaje duga ku ijambo mu kanya gato
sinakurikiye cyane ibyo Gilbert yavuze sinzi ko mwo
Gilbert avuga ko ibiganiro akazi kumuhuza karangiye ko abanyapolitiki bose akwiye gutahuka ibiganiro kabandaniza mu Burundi kwa kazi kumuhuza karangiye muri rusange
ego me ibyo ni byiza nibaza ko ari interano yatanze mugabo rero murazi yuko leta iguma ivuga yuko ari abarundi bate bagize imidurumbanyo mu kwanka kiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu abo bantu rero murazi yuko mu bisanzwe n'uburenganzira bw'umurundi kuvuga ikintu uko akibona kandi ntakizire gushikaho yo igihugu ciwe c'amavukira agahunga kubera yagize ico abuze urumva rero ngaha ico nashaka kuvuga nuko kuvuga gusa ngo abarundi nibatahe canke ngo bariko barataha nk'uko umushinga nahe Terence aje gushikiriza nivyaba ari byo by'ukuri abanyagihugu bakaba ariko barataha kandi bakerekana yuko batashe kubera amahoro ari mu gihugu ivyo byo ari byiza cyane nta utobishyigikira mugabo rero n'ukuraba yuko ubwoba mu banyagihugu araba ari hagati mu gihugu nabo bari hanze mu gihugu bagataha bagashyira hamwe kuko ubu hagezaho umunyagihugu asigaye atinya mugenzi we munyagihugu bitewe n'abanyapolitiki
idefense bwanze
ibyo rero twibaza yuko
mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kuvugana kuri mu 2015 abarundi barasubiranyemo bararyana ariko kenshi na kenshi abarundi bavuga ko indyane zihaba cyane cyane mu Burundi igihe hegereje amatora n'igihe mu matora n'inyuma yayo abarundi bavuganye kuri botora gute inyishu idefense rwe
mukanya gato cyane rwose izore turazi ngene y'amatora yegereje cyane nizo biganiro iyo babigiyemo nk'uko bizwi bijamwo abanyepolitiki batwara imigambwe nibo ba bajimbe bikitwa ikose rupya abanyagihugu mugabo rero iyo habaye inkomanzi na gato y'abanyagihugu ni bagwa mu mporero aha rero nibaza yuko ubuge abanyagihugu ubwabo ntacho bapfa na gito mugabo y'abanyepolitike batumvikanye ni usanga ibintu bica bija mu banyagihugu kandi bitewe n'abanyepolitike aha rero twovuga yuko no muri ibi biganiro abarundi bariko barabigira kandi n'ubu ndabisubiyemo ingorane ni z'abarundi ntitubone igituma tuguma tuvuga tuti reka turindire abahuza turabe icyo bashikirije cyangwa bagize iki ibyo n'ukuri nibaza yuko ico humuriza abanyagihugu ni icyuko bobona abo banyepolitike bicaranye bagashira hamba bizo ariko barapfa mwe bakabona bicaranye umushinga naye nyangoma bakabona yicaranye ari mu gihugu ariko araganira n'abantu hariho nabandi ibyo bintu byo kudadaza bakavuga ngo uriya ntituganira ngo kubera ibi nibi nabiriya ibyo nibyo biteye intambamye mu gihugu
ikibazo
aganira abafitaniye ingorane ntiyaganira abantu bashize hamwe abari muri mu Burundi uno munsi baravuga ngo ibiganiro ngo byarabaye mu Burundi ngo ibintu byose amahoro ni wararaye n'ibiki n'ibiki ibizo bintu nibaza ko ari gufatira uruhande rumwe nibubahukane bajye bafite
icyo kibazo gihambaye cyane gose muri kamashwiza mushyana he defense rwema
abo nibo bakwiye kwicarana
reka tubibutse ko muri ko murabandanya kumviza radio ijwi rya America turi kumwe na Vincent muri neza muri hehe Vincent
Bengali Kigali mu Rwanda
Kigali mu Rwanda murafite ikibazo murafite icyumviro
ikibazo nagira mvuge nge nerera no mbega ko bibazo bihanze Burundi cyo ndiko ndabona nuko Burundi bo bwabo ntiba tarukundo bafitaniye bo kuko cyambere leta niyo igomba gufata ya mbere kadohoka ama ibiganiro bikabona bigakunda ko leta ariyo se nguvu kubanyagihugu kandi shaka no kugira ngo babeho neza gomba gutora uwo muti biciye ko shobora kudohora hama abo banyepolitike baba bagirizwa yuko bagize kudeta barondirwa n'ubutungane bakabarondera hama abo nabo bagataha bakagira ibiganiro ariko bidasa na biriya leta yatunganyije ikintu mbona ko ariwo b'umuti ikindi rero leta nta rukundo ifite abanyagihugu kuko uri kuraraba ko mu minsi yeze bariko barigisha gutora yego ama bakajya barafunga abandi bigisha gutora oya kumva rero ntihoza
ayo n'amakuru wiboneye canke nayo wumva
iyo beshi barafunzwe ku mbuga nkoranyambaga barafunzwe abigisha hari abatangwe kwigisha oya bakabafunga abigisha yego baka nta kibazo bahawe ijambo urumva rero aho ntibavuga ko ari ibintu ari amahoro nagira ngo mbaze mushinga nta nyangoma nk'umu inararibonye muri politiki ko yoba ubona kazoza inyuma yaha ibintu bizote bagashirwa mu buryo ama abanyagihugu bagatahuka murakoze Vincent
nyangoma muduye ku ijambo mukanye gatoye cyane gose ndafite ikibazo ndabaza mwese uko muri batatu mbere ku mwanya urambira
batagarutse ko batagiye barishura nabica kuma yange mukanya gatoye hishura n'icyo kibazo abajijije uyo mushinga ntaje
duga ku ijambo
ibi by'abataha icyo novuga akuje nikamurikwa mugihe hoba hari amahoro mu Burundi ntimuzosubire kuza guhamagara ngo dutahuke ahubwo tuzobatanga muri kurima tuzobatanga n'imuhira mutaragodoka ikigira kabiri amatora mwaka 2020 se gihambaye muri ibi igihambaye ni gutegura aya matora gushira umwuka mu gihugu kugira ngo aya matora ashoboke mugihe hari intwaro isa n'iyo umugambi umwe hazohiganwa abandi biragoye hanyuma ari wundi mushinga ntayo yavuze ati abarundi bakwiye gukundana ni by'ukuri nguyo mushinga ntayo terance yari akwiye gutumva icyo kibazo gushira urukundo hagati y'abarundi byari byoroshe narijya tuvuga ururimi rumwe. Hanyuma iki yavuze ko abanyagihugu bakwiye kugabanura n'abanyepolitike, ibi ntawo bishingira intahe, kuko abanyepolitike n'abarundi nk'abandi, abo banyepolitike bava muri abo banyagihugu. Rero ibyo rero cyane cyane bijyanye n'urukundo, nabishimikira ko mu Kirundi bavuga ngo umwerebwe bukuru ugakwira hose. Igihe rero abo banyepolitike bashoboye kujya mu biganiro bakerekana yuko bivugiraniye ntangika, urukundo ruzoca rutwara mu gihugu nk'uko twabikoze igihe twariva mu biganiro by'Arusha. Kuzoza ku Burundi, Vensa yabajije kazoza ku Burundi, jewe sino kuhebura nibaza ko Uburundi bufise kazoza keza. Uburundi buratunze, tuvuga ururimi rumwe, dufise amazi menshi mu gihugu. Uburundi tubuze, abarundi tubuze gusa ubuyobozi bukunda abanyagihugu, ubuyobozi bubwiza iminiho y'abanyagihugu.
Ndabona kanya kagiye mushya na nyangoma, ndabona kanya kagiye
nizokwamuko ntiwihebure rero pesa nizokwamuko. Ibihugu byinshi byaraciye mu bihe nk'ibi.
Egome mu kanya mu turasozera ikiganiro kamo kabandanya gutegwa na kamo ko mu Barundi hoba urukundo. Hanyuma tukaba rero muri aka kanya turi kumwe na Elias Ngiyumva, imbere ko duha ijambo mushya na Terence Ntahiraja na Inos na mushya na he turi kumwe na muri iki gihe turi kumwe na Elias Ngiyumva. Elias, duga ku ijambo.
Ndaguhaye mwiriwe neza cyane. Ko
mwiriwe neza mu kanya gatoya cyane, ngo ikibazo cyihuta.
Yego cyane. Se ubwambere hoho akarorero barakabonye, hariho intara imwe muri 18 zigize Uburundi aho umugwi wo kurekuriranira waragiye ukabona abanyagihugu babiri, umwe akamubwira ati yewe ndazi yuko ari jyewe nakwiciye umubyeyi wawe hamwe n'abana b'iwawe, ndakubabariye rero ubane dusangire mu cyuma kimwe, ejo nitwahura ngo isonjane kwa muganga. Ako karorero barakabonye, gakwiye kubera karorero n'abo bantu bama igihe cyose batarekuriranira. Murakoze
Elias Ngiyumva mushya na he Terence Ntahiraja. Nagira mugire icyo muvuze ku byashikirijwe na Vincent tira kamo gasaba ko hoba urukundo, reka niko kamo kashikirijwe na Philbert. Kandi hanyuma gusozera mu majambo make cyane rwose, muce mutubwira n'ikintu mwiteze kihava kiva i New York mu nama iri kuraba, cyane cyane bahava bihweza ikibazo cy'u Burundi cy'ukuntu ibintu byifashe mu Burundi. Ibyo bibazo bibiri mu kanya gatoya cyane rwose, umuntu tumwe n'igice.
Murakoze, ndagomba gushimira Vensa kuri bimwe mu bindi, kuba yuko leta y'u Burundi ifitiye urukundo abanyagihugu yobereka kubivuga, kuko sivyo navuga ivyo avyo iwabo mu Rwanda aho barasa ku mpunzi, ariko leta irakunda abanyagihugu. Nico gituma kuva niyi leta igiyeho yafashe ingingo yuko abenegihugu bivuza ku buntu, abene pasoni, abana batanga amafaranga ku ishuri n'ibindi byinshi. Leta y'Uburundi rero singa ritunganije kandi ikunda abanyagihugu, kandi nagira nkubeshe yuko uvuga yuko abantu bose bahunze ngo bari mu migumuko, sivyo sivyo na gatoya, harabye kubera ubwoba naba. Abo bantu bose muvuga bari hanze bakeya, atari abantu 34 bandi bandi butungane, abandi bose leta yuguruye imiryango. Ntiduhave rero twiyumvira yuko umenga hari abantu leta iri kwirinduka ko abacanke bariya, sivyo. Leta yarateye akamo, kandi turashima ko bakitanze, kuko kuva mu 2016 gushika 2017 haje abarenga 200,000 dutanguye n'abanye mu kwa mbere, haje amajyarandwi arenga, ubu naho hamaze kuza bashika 500,000 mu kwa kabiri, bariko barabandanya. Ubu twageze porogaramu rikorerwa mu Kinyegero,
porogaramu
twakoze n'ishya mpuzamahanga UNHCR. Nagomba rero kubahumuriza yuko leta iruguruye imiryango, kandi irifuza ko abarundi bose abavyifuza boza tukubaka igihugu. Ikibazo kihari gusa, umenye ko abanyapolitike bamwe bamwe abo bazi igituma bavyivangamo, bemeye yuko kibatekeka bagurisha ibintu babemereye kuza kwiyindira bitwara by'ubutare. Ubu rero kubera avuga bati ntibikuriyo tutayisenyuye, kubera dushamaze twagiraniye ntibikunda niba murondera ibintu hirya no hino barasisije bagiye kwemera kugira ngo bagurishe igihugu ariko ntibishobora gukunda hanyuma rero uti mbega mwiteze iki munamirikira abadivyo mufi hariho inama twebwe muribuka yuko abarundi abanagiye gucacara y'ubujumbura haracirwa izibiri berekana aho bahagaze kuri rya raporo bashikirije bijya bivuga n'amafu y'umutekano yawe usanzwe yizi ibirimo byinshi bitari bike yaramaze gufora itangazo ivy'amaremene ntajya bisanzwe birimo harimo ibiri byo hakabamo n'ibinyoma bimwe bimwe birimo iryo tangazo twebwe rero ababiteguye bakanigira uko umugambi wacu twatunze niba umugambi basanzwe bakora kugomba kugira kuhamba Uburundi ariko twiteze yuko niba ategura ibintu byo kubeshya abantu nk'uko twamaze kwerekana ukuri bidashobora kurengana kuko igihugu si byinga byonyine bitabagenzi mukanya gato twiteze yuko ibiza kuvamo niba ategura ibintu bibi atangingo ishobora kuhana Uburundi ishobora gusohoka niba bitamarezo isyo ariko niba koresha ukuri neza bikagenda neza yuko ishobora kugenda ari muri iyo nama baza guhagarara neza kugira ngo ntihagire abarundi barenganywa yuko kumbure
idefense rugema
bada gufata inyingo zijanye n'ukuri kuko niba akora ifatiye ku binyoma abarundi hitro byemera
yego me mukanya gato idefense rugema akamukatewe ku rukundo hagati y'abarundi na kama mwagarutse ko nibaza ko mutafata umwanya muremure eka muce mutubwira n'ikintu mwiteze mu nama iri kwibera New York muri iki gihe cyane cyane yerekeye ukuntu ibintu byifashe mu Burundi duga ku ijambo umuntu umwe
burya abanyagihugu hagati yabo barakundana mugabo icyo kibazo cy'uko abatwara bo bakunda abanyagihugu icyo kintu ndiyo kwibaza nibyo kuko burya iyo umubyeyi mu rugo umubyeyi w'abana bose nta gitabwa nta gicibwa urumva muri iki gihe niyo umwana none mu muryango niyo umwana kugoye aguma mu rugo hanyuma mugabo ukagerageza kumuhindero ukaraba ingene umukurikirana mugabo iyo umwana yangaye akaja hanze umuryango wiwe ni butukwa ababyeyi biba biwe ni bo batukwa n'ubu rero mugiye tubona neza yuko abatwara Burundi abatwara igihugu bari bakwiye kubona yuko abo Barundi bari hanze biboneka nabi mu makungu kuko muri ubu biriko biraboneka neza yuko leta ariyo ifise intambwe ya mbere
mushyana he nyangoma namwe akanya karagiye defense mushyana he nyangoma namwe mu gico muvuze ku kamo gasaba kuba urukundo hagati y'abarundi eka mwishuye kandi n'ibyashikirijwe mushyana he Terence nahiraje avuga ko hariho abarundi bemeye ubuki bategeka bakemera ibyo badashobora kuronka muceye muduga no kwija muntu ubwira ikintu mwiteze muri inama iriko ibera New York mu kanya gatoyi mufite umuntu umwe n'igice
kuri icyo kibazo cy'uko ibyo Terence yavuze ngo abarundi bemeye ubuki bategeka sinumvise ibyo agomba kuvuga niyo bituma ntubwirwa ndakigaruka ko ariko amenye ko jewe ngira ngo ashobora kuba azi sinshobora nibaza n'umunsi n'umwe wo kugurisha igihugu ariko hariho bamwe basa n'abagurisha igihugu bari mu gihugu bari ku butegetsi ni ubw'akarorero ko n'izahabu yari mu kigega cya leta ngira bayigurishije umwaka w'ibihumbi bibiri muri banki nkuru y'igihugu umwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani jewe nabwiye umushikiranganji ajeho ikigega cya leta yuko bariye imbuto ibi aho bafite abakorome hanze benshi abategetsi ubona birirwa bakabagorofa aho kugira ubuzi kugira ngo abantu baronke ubuzi bwinshi abashomeri abo bari ku butegetsi ahubwo nibo basa n'abagurishije igihugu kuva kera
amakonti bafite hanze murafitiye ibyemezo murafite ibyemezo
n'amashingamateka narabivugiyeyo igihe bagurisha inzahabu zabiri hafi amajana ane yari muri banki nkuru y'igihugu urazogenda urazobitoza neza uzobimenya ariko urabye ubusuma buri mu gihugu itorirwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura nta gisumba kugurisha igihugu n'abandi nawe gihe nta muntu nzi
ndabona ibibazo byari byinshi cyane gose akanya katubanye gato nshaka kushimira cyane gose mushyana nyangoma ku kanya mwatwe kugira ngo tuganire ndagushimira we mushyana Terence Ntiraja ku kanya mwatwe kugira ngo muganire ni radio ijwi rya Amerika mushyana hi defense rwema turagushimiye namwe turashimiye n'abanyamanyu bi radio ijwi rya Amerika bose badutaya kamo bakabaza ibibazo n'ibagashikiriza n'ivyimviro turabashimiye mwese nshuti mwese mwaduteza amatwi turabateya kamo muwandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika turabifuje kandi amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza.